radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nonge kwasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uravuga ko uhangayikishijwe cyane n'imirwano ikomeje gukaza umurego mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu Burundi hatangiye gahunda yitwa Dusharize Gisagara, n'umugambi watangiriye mu murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Tukaba twaragwije amashugwa arenga amajana atandatu kugira igisagara cyacu cya Bujumbura tugihe iyindi shusho nk'iyindi bisagara biteye imbere ku isi, abari bisagara byo muri Amerika cyangwa muri za Burayi.
Ijadu nkuru nziza uyobora ishyirahamwe ryitwa Sanu Concerne Tous, twese biratwerekeye, ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Diane Nini Nahazwe.
Amakuru ya tutu yahere ku mugabane wa Afrika muri Chad yatanguye gushumbusha abagizweho ingaruka n'ivyaha ndengerabutungane vyegekwa kuri Sen Abre yahoze atwara ico gihugu. Abazoshumbushwa barenga 10,000, aba barimwo inzirakarengane zapfungiwe ubusa, abahohotewe hamwe n'imiryango y'abagandaguwe ku butegetsi bwa Sen Abre yatwaje Chad igitugu. Itangazo yasohoye n'umurwi w'abashingwamanza muri ico gihugu rivuga ko ibikorwa byo gushumbusha abatandukanye bizotwara imiliyoni 15 200,000 mu mafaranga y'abanyaburaya ama euro. Umukuru w'ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu ku rwego rw'igihugu muri Chad yavuze ko uharuye umuntu wese bisigura ko azoronka impuzamarira y'ama euro 1,410. Iryo shyirahamwe rikabandanya kuvuga ko aya mafaranga ari make cane ugeranije nayo bari barasabiwe n'amasentare atandukanye. Sentare idasanzwe ya Afrika ishigikiwe n'umwe bwa Afrika akaba ari nayo yaciriye urubanza Abre yari yasabye ko abakorewe amabi ku butegetsi bwiwe basaranganya amamiliyoni 125 y'ama euro. Aya mafaranga yari kuva hanini mu butunzi bwasizwe na Abre n'intererano y'abavyipfuza kugera inosa, ariko ikigega yari gushigwamo biciye mu bumwe bwa Afrika ntikiratangura gukora. Umugwi wakoze amatohoza ku bwicanyi bwakozwe ku ntwaro ya Abre werekanye ko abarenga ku 40,000 bagandaguwe n'ubutegetsi bwiwe. Hise na Abre muribuka ko yatwaye Chad kuva mu 1982 gushika mu 1990. Yavuye ku butegetsi biciye muri kudeta. Amaze kuvanwa ku butegetsi yaciye ahungira muri Senegal inyuma yo kwagirwa n'ivyaha ndengerabutungane birimwo ivyo gufata ku nguvu, kwica, ubucakara, kunyuruza, guhohotera kiremwa muntu n'ibindi n'ibindi. Yasandabiye mu ibohero ryo ku murwa mukuru wa Senegal Dakar ku myaka 79 hari mu 2021 yahitanywe na COVID-19. Yari yaciriwe umunyororo wo guherayo. Tuve muri Chad tuja muri Ghana aho president w'ico gihugu Nana Akufo Addo yaba yararindira gushira umukono ku ntego y'itegeko rihana abakundana nabo bahuje ibitsina ari bo batinganye. Nana Akufo Addo yatangaje ko arindiriye ko sentare ntayanyuzwa yemeza ko iyo ntego y'itegeko yubahiriza ibwirizwa nshingiro. Mu ndwi iheze niho abashinga amateka ba Ghana bemeza intego y'itegeko riteje impari muri ico gihugu. Muri Ghana ubundi ubutinganyi bwari busanzwe butemewe n'amategeko, ufatanywe ibyemezo vy'uko ari mu bakundana nabo basangiye ibitsina ahanishwa igihano cy'umunyororo ugera ku myaka 3. Integuro nshasha y'itegeko ritariko riravugwa kuri umwe ritegekanye igihano cy'umunyororo w'imyaka 10 ku mutinganyi wese yerekanye ko ku mugaragaro akundana n'ufise igitsina gishwa nk'iciwe, ukora ibikorwa bitera intege abari muri uwo murwi n'ugutanga imfashanyo zo kubafasha. Abiyamirije iyo ntego y'itegeko barimwo abavuga ko ryo barije gusubiza inyuma agateka kazi na muntu n'abatinya ko ibanke nkuru y'isi yose Banque Mondiale ishobora guca ihagarika imfashanyo iha Ghana. Iturukanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters rikemeza ko umushikiranganje ajeje ikigega cya leta muri Ghana ariwe yaburiye president Nana Akufo-Addo ko iri tegeko rikemezwa. Ghana ishobora gutakaza imiliyaridi 3,800,000,000 mu madolari ya Amerika nk'imfashanyo ya Banque Mondiale. Urwandiko Reuters yemeza ko ifise rurimo kandi imburi z'uko n'ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI naco gishobora guhagarika imigambi yacu bitandukanye kuri Ghana bigenze uko nkuko kugwandika rubandanya kubivuga Ghana yoja mu bibazo bikomeye by'ubutunzi kuko nubu isanzwe birimo ibanki y'isi yose ntacho iravuga ku integuro y'itegeko ya Ghana gusa yaratomoye ko yaba irahagarika imfashanyo kuri Uganda kubera itegeko rihasha abatinganyi iherutse kwemeza Ikigega FMI nacu cavuze ko atacu tuvuga ku ntego y'itegeko ritaremezwa mu kurindira ko sentare nkuru ya Ghana itomora niba iyo ntego y'itegeko ataho igonganira n'ibwirizwa nshingiro impande zitandukanye zirimo amashyirahamwe n'ibihugu zamaze gushira habona impungenge zayo Amerika yavuze ko itewe impungenge n'iyo ntego y'itegeko ica igira ko isaba Ghana kutayemeza Senare muza makungumana vya hasepeyi ya sohi mutahe ugu hagarika indongo zizivili zo mgizirikare chuburusia Sergei Kobilash na Viktor Sokolov bagilizu hara runini mubitero vya misire urusia bgagavye kuvyuma vyuma ya ganguba muri Ukraine hagati ukweze kwicumi komu yuhumbiwi na milongiwi na kabili nukwa gata tu komu yuhumbiwi na milongiwi na gata tu President wa Ukraine Vladimir Zelensky ya kilieneza ingingo ya hasepeyi yogu usohore rumutahe awa wategeti burusia Abicishije ku rugaga rw'igwa X yanditse ko indongozi zose za gisirikare ziri nyuma y'ibitero Burusiya umaze kugaba kunyubakwa no kwa civile zibwirizwa kumenya ko ubutungane buzirindiriye kandi zibwirizwa kubiriha bugize ubwa kabiri CPI isohoreye umutahe indongozi z'u Burusiya zagirizwa uruhara mu ntambara ya Ukraine mu mwaka weze iyo sentare mpuzamakungu ifise icicaro ilahe mu Holland yasohoreye umutahe president wa Burusiya Vladimir Putin na Maria Lvova-Belova ajeje gisata cabana mu Burusiya Putin na Maria barahakana ivyagirije vy'uruhara bagirizwa kuba baragize mu nyuruzwa ry'abana ba Ukraine Hagataho Hongriya nayo yasinye itegeko ryemeza ubusabe bwa Suède bwo kwinjira mu ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero byiyemeje kwivunira umwasi hamwe OTAN. Iyi ntambwe niyo ya nyuma imbere y'uko Suède yinjira ku mugaragaro muri OTAN nk'igihugu kigira 32 mu bigize iryo shyirahamwe. Hongriya yari yaradindije umugambi wo kwemera ko Suède iza muri OTAN ubutayi bya kwemerera Suède kuba umunyamuryango wa OTAN byari byarateye agashavu ibindi bihugu biri muri iryo shyirahamwe byabona ukwinjira kwa Suède muri OTAN n'izindi nguvu ziyongeye mu rugamba rwo gufasha Ukraine mu ntambara irimo no Burusiya Suède yari maze irinjana bigera kuri 2 ataho yegamiye mu by'amashyirahamwe arimo ivya gisirikare nka OTAN Intambara Urusiya bwatanguje muri Ukraine niyo yatumye Suède na Finland bisaba kwinjira muri OTAN. Finland yo yemerewe kwinjira muri iryo shyirahamwe mu mwaka uheze. Suède yari yatebejwe na Hongrie yakweze amaguru mu kwiyemerera nyuma yaho Turkiyo yemereye bitagoranye. Kugira ngo igihugu cakirwe muri OTAN mu minya kw'ibihugu byose biri muri iryo shyirahamwe bitegerezwa kubanza kuvyemera.
Urakoze Diane nini nahazwe mukomeje kumva radio y'ijwi rya America yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za YouTube Facebook na Instagram adresse yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara
Kire mwisanzuye kwijwi rya America ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Umuryango umwe bw'uburayi uravuga ko uhangayikishijwe cyane n'imirwano ikomeje gukaza umurego mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihonyorwa ry'uburenganzira bw'abavanywe mu byabo batagerwaho n'imfashanyo kimwe n'abagore bafatwa ku ngufu umuryango umwe bw'uburayi uravuga kandi ko kongera intwaro ku rugamba zirimo misile zimanura indege kimwe n'indege zitagera abapilote byatumye intambara irushaho gukara mu nkengero za Sake na Goma
muri itangazo ryawo umuryango umwe bw'uburayi urashimangira kushyigikiye byimaze imigambi y'amahoro ya Nairobi na Rwanda ukavuga ko nta gisubizo cya gisirikare gishoboka ku kibazo gihari ahubwo igisubizo cyo mu nzira za politiki ari cyo cyonyine gikwiye itangazo riti ibi bigomba kugerwaho binyuze mu biganiro bidaheza hagati ya Kongo n'u Rwanda mu rwego rwo gukemura impamvu muziza amakimbirane bigakorwa hagamijwe ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro yafatiwe muri gahunda zo ku rwego rw'akarere zigamije amahoro no kubaka ubusugire ubumwe n'ubutavogerwa by'ibihugu byose byo mu karere. Mu itangazo ryawo, umuryango w'umwe bw'Uburayi uramagana ibitero biheruka by'inyeshyamba za mama 23 kandi ugashimangira ko wamagana ibikorwa by'imitwe y'inyeshyamba ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu muryango uravuga ko iyo mitwe yose igomba guhagarika imirwano igasubira mu duce yahozemo kandi igashyira intwaro hasi nk'uko bikubiye mu myanzuro yafatiwe mu biganiro bya Nairobi na Rwanda. Umuryango w'umwe bw'Uburayi kandi washimangiye ko ibihugu byose bifite inshingano zo guhagarika ubufasha bwose zihiyo mitwe y'inyeshyamba. By'umwihariko uyu muryango wamaganye ubufasha uvuga ko u Rwanda ruha inyeshyamba za mama 23 no kuba igisirikare cyarwo kiri ku butaka bwa Kongo. Uyu muryango wahamagariye u Rwanda kwihutira kuvana ingabo zarwo bwangu muri Kongo rukanahagarika ubufasha n'imikoranire na mama 23. Wasabye kandi igihugu cya Kongo n'abandi bo mu karere bafite uruhare muri iyi ntambara guhagarika bwangu imikoranire n'umutwe wa FDLR hamwe n'indi mitwe y'inyeshyamba. Gusa ibihugu by'u Rwanda na Kongo byakunze guhakana imikoranire n'imitwe y'inyeshyamba ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda kandi ruhakana ko nta ngabo rufite muri icyo gihugu. Umuryango w'umwe bw'Uburayi mu itangazo ryawo kandi urasaba impande zose gukora uko zishoboye zikarinda abaturage b'abasivili, zikirinda guhonyora amategeko mpuzamahanga kandi zikareka imfashanyo y'ubutabazi ikagera ku baturage bayikeneye nta nkomyi nta n'ikigombereye gusabwa. Uyu muryango wamaganye wivuye inyuma imvugo zihembera urwango rushingiye ku moko kimwe n'ibikorwa bya politiki bishyira imbere amoko, ugahamagarira abanyapolitiki nabo mu miryango ya sosiyete sivili gutanga umusanzu wabo mu biganiro biganisha ku mahoro no gukumira ko ikibazo cyarushaho kugira udubi. Umuryango w'umwe bw'Uburayi usoza ushimangira kushyigikiye ibikorwa bigamije amahoro, ituze n'iterambere mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere kose. Muri ibyo umuryango uvuga ko harimo gukemura impamvu muziza umutekano muke n'intugunda mu karere zirimo imiyoborere mibi na ruswa ndetse no kutuzuza inshingano kw'abayobozi kimwe n'umuco wo kudahana washinze imizi no gukoresha nabi ububasha kw'abategetsi. Muri ibyo bibazo kandi biteza umutekano muke mu karere, uyu muryango wavuze ko harimo n'ubucuruzi buciye ukubiri n'amategeko kw'imitungo kamere. Uyu muryango kandi wamaganye ibitero biheruka kwibasira ambasade z'ibihugu bihuriyemo ndetse n'inyubako z'ingabo za Loni muri Kongo.
Ministre Sunak yananiwe kurengera umushinga w'itegeko rigenga kohereza abasaba ubuhungiro mu Rwanda ni nyuma yuko Sena y'Ubwongereza House of Lords isabye ko hakwerekanwa uburyo bwisumbuyeho kuburiho uburenganzira bwabo buzubahirizwa mbere y'uko indege zibajyana mu Rwanda zihaguruka mu Bwongereza. Ejeni Mukankunshi.
Muri iyi gahunda biteganywa ko abasaba ubuhungiro bageze mu majyepfo y'Ubwongereza baje mu bwato buto bashobora koherezwa gutura mu Rwanda, gusa kugeza ubu nta n'umwe uroherezwa kubera ibibazo bijyanye n'amategeko agomba kubahirizwa. Mu rwego rwo kwirinda abashobora gukoma mu nkokora uyu mushinga banyuze mu nkiko, guverinoma ya Sunak irashaka gushyiraho itegeko ryemejwe n'itegeko nshinga ritambamira uburyo bwose bwo kugaragaza u Rwanda nk'igihugu kidatekanye ku buryo cyakwakira abo basaba ubuhungiro. Abagize Sena y'Ubwongereza biganjemo abahoze ari abanyepolitiki n'abakozi ba leta batoye bashyigikira ko habaho ivugurura ryemeza ko indege zitwaye abasaba ubuhungiro zahaguruka mu Bwongereza ari uko habayeho amasezerano ashyiraho uburyo bushingiye ku mategeko bwo kubarengera mu gihe bari mu Rwanda. Abasenateri kandi batoye bemeza ivugurura ryemeza ko iri tegeko rigomba kuba ryujuje ibisabwa ku rwego rw'amategeko mpuzamahanga n'ay'imbere mu gihugu no gusaba ibimenyetso byerekana ko u Rwanda ari igihugu gitekanye ku buryo cyakwakira abasaba ubuhungiro. Sunak yavuze ko ashaka ko abasaba ubuhungiro mu Bwongereza bazatangira koherezwa mu Rwanda mu mezi make ari imbere, mbere y'uko amatora yo muri icyo gihugu ateganijwe muri uyu mwaka atangira. Ni mu rwego rwo gushaka kubahiriza ibyo yasezeranyije abaturage yamamaza ko azahagarika amato y'abaza gusaba ubuhungiro mu Bwongereza. Muri uyu mwaka gusa abarenga 2,500 bageze muri icyo gihugu baje mu bwato buto. Mu mpera z'icyumweru gishize umwana w'umukobwa w'imyaka 7 yapfuye agerageza kwinjira mu Bwongereza nyuma y'uko ubwato yarimo n'abandi borohamye hafi mu Faransa. Ikigo gikora ubugenzuzi bw'imikoreshereze y'imari ya leta y'Ubwongereza mu cyumweru gishize cyatangaje ko bizatwara amadolari y'Amerika agera kuri miliyoni 762 kugira ngo abimukira ba mbere 300 bashobore koherezwa mu Rwanda.
Urakoze Jean Mukankunshi. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ubuyobozi bw'umujyi wa Bujumbura bwatanze iminsi 45 itarengwa ku nzego z'ubuyobozi bw'uwo mujyi ngo habe hakozwe isuku. Jimmy Hatungimana yavuze ko utazubahiriza ayo mabwiriza azasezererwa ku kazi. Ibi bibaye nyuma y'icyumweru kimwe gusa Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye anenze umwanda ugaragara mu murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Inkuru irambuye Eloge Burikaneza.
Muri nama mukuru w'igisagara cha Bujumbura Jimmy Hatungimana yatumiye abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe muri Bujumbura hamwe n'abaserukira amadini n'amashengero. Yavuze ko abatowe nk'ivyabo na kugira abakuru b'amazone n'amakaritie ntibazohave bavuga ko batabuburiwe. Mu majambo akaze yabahaye iminsi itarenga 45 kugira babe batoreye umuti ikibazo c'isukurike ku murwa mukuru w'ubutunzi.
Mwipange abashobora zone mwipange abashize karitsi mwapange ibintu bizobakora ko ubudayuze kandi dasohora no kwandika mukanya mwipange karase ni 45 days kolera ni mchafu kolera ni ngwara mchafu la maladie de mensale na ya maso mwiruka kugwara na hiyo ni la maladie de mensale na wabia kwa kisata cha Bujumbura ari chinyori chikihugu imbere yuko chika mzini nara uwanza uwa kukibuga chindenge cha Bujumbura uza wakungu mbishuna nadaye uwa shikira mwisata cha Bujumbura wazukura wachahi wachimu mchafu ekarevecho sabigire linye rushe.
Iyo ngingo mukuru w'igisagara cha Bujumbura yifashe inyuma y'indwi Perezida Ndayishimiye yavuze ko ari ikintu cyo kutihanganirwa kubona igisagara cy'ubudandaji ari naco gikuru mu gihugu kirangwa mu mwanda utagira izina kugera naho abantu barwaye indwara ziturutse ku isukurike. Aha yariko yugurura inama rukokoma iraba ibijanye na bamukerarugendo Bujumbura nyene hari kwa 27 ukwezi kwa kabiri guheze
isukurikara ubutunzi bwavuze
Abanyagihugu bo mu manuka bwa Bujumbura babwijwe ijya Amerika ku ico kibazo cunyurwa n'amasosiyete yo gutwara yarara adakora ico yiyemeje.
Yahaye dige kinini atamodoka tubona ngaha ziza gutora yarara gusa ubu yarara digenda n'umutwe w'abene gihugu binyine gihugu bica biyaranje ukuntu bajya baritwara n'umutwe niba bacha baritwara n'umutwe bapi baritwara aho bari bababujije nyene ko babita hari aho usanga binyegeza bakabita nko mu mifurege y'abantu imvura iziga cibitwara igende nyenera sivye imifurege usanga yatimye
nuko ragora aho dutiryo yarara gasanga habaye ikibazo beshi gasanga ko bita mu miserege aho bitagenewe bidushya gutora igiturize biko bira gihe bariko babita ahadakenewe gisagara cyusanga hari isuku rike gasanga birashya kudutera ingorane zitari nke uhereye nko ngwara yakorera hame n'izindi ngwara zisukuri
aho muraro buko basongwa cyane n'imyanda iyongera kwibura ry'amazi
ahera himana niha munye n'Imana itibagira uwayo Imani katutungikira imvura amazi ateye kibazo cyane gose nk'ubu twa tuyera mu barabara turondera amazi dukoresha naho urumbyo ufungura ariko amazi tuko twayabura ibido uyafise nahaba yayaretse y'imvura utamuha amafaranga 500 ku ibido imwe nta mazi uronka yo gukoresha mu muryango nka twebwe tufise nk'ama wese mu mpango mu nzu twoca tubaho gute yangwara tuzobura yangwara gute kandi amazi turayaronka
mu bibazo byose dufise hariho gakura ikibazo cy'amazi kiraturemereye cyane turamarindwa cy'amazi turose tukiruka tukabura.
Umukuru w'isagara cya Bujumbura yemeza ko agiye guhonyora hamwe n'ayo masosiyete.
Hanyuma rero twiruke na za ya masosiyete akura imicafu.
Perezida Ndayishimiye asanga ingendo yo kudasukura aho abantu baba yerekana ikindi kintu atari icyo gufata minenerwe ukudakunda igihugu.
Tangura rero n'umwaba mushaka bamukerugere ntagire ahantu na hamwe subira kubona umwanda muri kisagara cha Bujumbura. Mere za bira hana mana mere za jewe musu mwa muzobona naje kwikuburira haje imbere ya ideal murabona je ndiko ndikuburira numwe sizobwira umuntu numwe kandi ntutoze kunda ntutoze kuko mtara kunaniye reka ndabikore nzoza ndabikore kandi ndazi ko uwo muntu azota mpere tushobora kuja guhamagara abanyamahanga mu ahantu hari umwanda suko ico gihugu cyagikunde kuko hagiye twa mudatera amashugo nukwera mucanga kuko ico kundura gishariza kubera ko mudatera amashugo kwirembo nukuterekana kwari kimenyetso kuko mudakunde gihugu
cyafatiwe ku matohoza yo mu 2023 ikigo Merce cyo mu Faransa mu byo kijejwe harimo kuraba uko abakozi impunza makungu bahurumbira ibisagara bitandukanye ku isi Bujumbura kiza mu mwanya wa 35 kuri 47 bya Afrika abanyamahanga bahurumbira eroje buri kaneza juri ya Amerika
tukivuga ku isuku yo mu mugi wa Bujumbura hatangiye gahunda yitwa dushalize igisagara no mugambi watangiriye aho ngaho nyine Bujumbura ujyanye kandi na gahunda iyo minsi 45 yatanzwe na meri ya Bujumbura navuganye n'umuyobozi w'ishyira hamwe Sanu concerne tous twese biratwerekeye Jado Nkurunziza
naguma ndabavira yuko si ubwa mbere ndabikoze nibikogwa twama dukora igihe cyose hageze igihe cyo gutera ibitsi kwebwe usanzwe mu kazi ka misi yose tuje tugwiza ibiti n'amashugwe tukabitanga kwa bikeneye hamba tukarabitera mugabo uno mwaka twashizeho kampanye yitwa dusharize igisagara tukaba twaragwije amashugwe arenga amajana 6 kugira igisagara cyacu cya Bujumbura tugiye iyindi shusho y'indi bisagara biteye imbere ku isi abari bisagara byo muri Amerika cyangwa muri Muzaburaye
nabonye muri icyo gikorwa cyaritabiriwe cyane n'urubyiruko kabona indabo ayo mashugwe n'urubyiruko ruyatera ruyazana kubera iki urubyiruko ari mwebwe mwitabiriye icyo gikorwa cyane
nagomanda wabwire yuko ugwaruka go mu Burundi twaratahuye yuko igihugu cy'u Burundi n'igihugu cacu igisagara cya Bujumbura n'igisagara cacu nta kindi gisagara tuzoronka nta kindi gihugu tuzoronka atari igihugu cacu cy'u Burundi hama tukaba dufise ingufu tukaba dufise ubwenge Imana yaduhaye tukaba twaragiye no kwishuri kurondera ubumenyi tukaba tunatemera mu bindi bihugu tukabona ico igihugu cacu kibuze n'ico igisagara cacu kibuze nacyo gituma twegugwaruka tuvuga tuti reka tubikore kuko twebwe nitwe dufise ingufu kurusha iz'abavyeyi bacu kandi nitwe dufise na kazoza keza dushobora kuba twobikurikirana dushobora kuba twoba kuko vyigisha n'abatonya bacu hamba igihugu kikabanda yagitera imbere igisagara cacu kikabanda yakiba ciza nobabwira yuko ni ibikorwa twatanguye nka twabitanguye kwa gatandatu n'ubu tugomba tubikora kandi zobana yatubikora si mu gisagara gusa ca Bujumbura ahubwo tuzobikora no mu bindi bisagara ari igisagara ca Ngozi cangwe igisagara ca Gitega n'igisagara ca Makamba ni ibikorwa tugiye kubandanya kandi ibikorwa twatanguye tutazohagarika
ariko se kugira ngo mugere kuri iyo gahunda yanyu nziza mwiterwamo inkunga nande n'indu yibashyigikiramo ibyo mukoresha mu bikura he
ikintu bwa mbere nagomba shime ubwa mbere nagomba shimire nyene cyubaye umukuru w'icyacu cyacu Burundi nkuko mutabizi abantu mutaba ngaha mu Burundi perezida wacu ni umugenzi w'ugwaruka ikintu cyose ugwaruka ruko rurakora perezida arabashikira cyane rero natwe ko dufise umugenzi dushobora kuba twitura Fasima tukamubwira imigambi yacu hama kadadushigikira hama akana tugendera hama akanadutera intege nacyo gituma tuvuga tutireka natwe dukoreshe ubwo bwenge Imana yaduhaye izo nguvu dufise hama ibikoresho tukaca tubimusaba hama akaca biturosa tukaca tubandira duteza imbere igihugu cyacu twibarutse.
Meri ya Bujumbura atangije gahunda y'iminsi 45 yo gusukura uwo mugi wa Bujumbura mwebwe iyo gahunda yanyu gushaza Bujumbura mwiteramo amashugwe ihuriye he n'iyo gahunda ya leta yo gusukura uwo mugi witwanyu
murabizi yuko ubuzima bwa misi yose ufate igihugu nko mu rugo haba hariho umuvyeyi haba hariho abana twebwe meri ya Bujumbura n'umuvyeyi wacu iyo umuvyeyi ariko arakora ibikorwa by'iterambere abana bategereza kumushigikira hamba twebwe ico igisagara kidutuma tutegereza kugikora cyane kuko umuvyeyi wacu hamba kampani bariko barakora meri ya Bujumbura twebwe nk'ugwaruka ca tugira iyacu kuko biraryoshe duca ahantu heza biraryoshe gutemberera ahantu heza biraryoshe dukorera ahantu heza biraryoshe tubona igisagara ari ciza kandi natwe twabiterereyemo ugwaruka biraryoshe urenganya ahantu ukabona ahantu hariho hasa neza nanje narateyemo ingufu z'iwanje narateyemo ubwenge bw'iwanje naratereyemo umwanya wanje kuko urazi ko time is money namara ko ndabwira yuko twebwe ugarwa go musagara cha Bujumbura twavuze tuti ikintu cyose kizoza giteza imbere igihugu ikintu cyose kizoza giteza imbere igisagara tugeza kuba abambere tukijamu naracho ke tumabonye abajeune benshi twabigize ivyacu kuko igihugu ni cacu kandi igisagara ni cacu nta kindi gihugu tuzoronka nta kindi gisagara tuzoronka atari kidufise.
Jado Nkurunziza uyobora ishyirahamwe Sanu Concerne Tous twese biratwerekeye ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane nani ndabashimiye namfashe kano kanya kugira nere nakamo ugaruka ruba mu zindi ntara yuko ufata intara nk'umuvyeyi wabo bakavuga ati iyi ntara iteye imbere natwe tuzaba duteye imbere kandi dushoboye hamba no guheza kuzohezagirwa n'Imana izagira abariko barakora
muri Tanzania. Muryango Help Age International uravuga ko uzagenera amashiringi muri Tanzania 200,000 impunzi z'Abarundi bageze mu zabukuru abagendana ubumuga n'abarwaye indwara zidakira bazataka ku bushake mu gihe cy'amezi 10 yatanzwe na leta ya Tanzania. James Jovene.
Help Age International ishyirahamwe ryita ku bantu bageze mu zabukuru ku isi abagendana ubumuga n'abarwaye indwara zidakira igisata cya Tanzania rivuga ko ayo mafaranga 200,000 y'amarundi riteganya kuzotanga ni inyongera ku yandi arenga gato 500,000 azotangwa nase kuri buri muntu akeneye gutaha ku bushake. Ayo kandi azoba arimo n'ibiribwa bimaze amezi atatu hamwe n'ibikoresho byo mu rugo. Iyo ngingo ifashwe mu ntumbero yo kubahimiriza gutaha hakiri kare kuko leta ya Tanzania yatangaje ko izotahukana ku nguvu impunzi z'Abarundi ziba mu nkambi za Nduta na Nyarugusu hatarenze mu kwezi kwa cumi uyu mwaka turimo. Bwana Francis Rukombo waserukiye ishyirahamwe Help Age International mu nama yabereye hagati mu nkambi ya Nyarugusu kuri uyu wa kabiri niwe yashikirije iryo jambo.
Tunatambua UNHCR wamekuwa wakitoa fedha kwa kila kichwa au kwa kila mtu ambaye amejiandikisha kule ya kwenda Burundi.
Turazineza sere ya horitanga amahera kuri buri muntu ku mutwe wa buri muntu yiyandikishije ahungutse atere natwe mu gutahura utugorane dutandukanye abantu bacu aba bantu bagendana ibibazo bitandukanye baba bafise natwe na Help Age twasanye akandi gaseke yindi fungo y'amahera urya muntu yatishoboye urya muntu ndana ibibazo mugabo kandi akwikivya ngombwa utamuna taurika uwo rero ashitse muri dipacha imbere yuko ahunguka bazomuha 200,000 imbere yuko aguruka bazomuha agaze muri dipacha azohabwa 200,000.
Ku ruhande rw'umugenduzi w'impunzi mu karere k'intara Kigoma Bwana John Warioba Mwita yavuze ko leta ya Tanzania haseri na leta y'u Burundi bamaze kwemerana ko impunzi z'Abarundi zose hatarenze mu kwezi kwa cumi zizoba zatashe.
Serikali zimeshafikiana,
leta zaramaze kumvikana mu kuzera mu kwezi kwa cumi rero bamaze kugaruka bose.
Tafadhali sana,
turabingiza cyane,
mtumie kipindi hiki kurudi nyumbani kwa hiari.
Mukoreshe iki kiringo gusubira muhira ku bugombe.
Ni nini kitapata baada ya hiki kipindi?
Ni iki kizakurikira nyuma y'iki kiringo?
Mimi sijui.
Chewa na chonzi.
Niko na miaka 6 ya facilitation.
Kwanza kuse ina kitanda tuwe kuborohereza.
Tukisubiri unakuja kutuambia nataka kurudi.
Tunakulindia usakutukia tunagomba kusubira.
Sasa tunakuja kukuambia muda umefika urudi.
Na hapo mwetu naje kukumbira pigie chageze subira nyuma subira mu gihugu.
Bamwe mu bageze mu zabukuru n'abagendana ubumuga bo basanga kuronswa amafaranga n'ibiribwa kugira batahe atari wa muti urama gibazo cyatumye bahunga hari icyo basaba se
nayo bisiga ibyo ngaha tubona atari abo bose bahunguka n'ukomoka so kugira ngo bashimye amahera cyangwa ngo bagende iwabo ni kukibagenda bagaca twumva batera bagaruka kandi bakaje muri Tanzania yatabari ingorane zitubako nabo kwipfukije gusubira gupfa yiruka.
Tuvuze amagogo dufise ngaha tugomba yuko da bodo sikiri imbere batavugira neza yuweni ikaducungira umutekano n'ivyumviro by'iwacu hanyuma rero ibintu bikajyane bikagenda neza
mu mwaka w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri n'ibiri leta ya Tanzania niho yugara burundu ikambi y'impunzi ya Mtenderi naho impunzi zisanga amategeko mpuzamakungu agenga impunzi atakurikijwe leta ya Tanzania igabisha ko izokugara ikambi ya Nduta uyu mwaka nyuma yaho izoherukira mu nkambi ya Nyarugusu kuva mu ntara ya Kigoma iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika
umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.